Manda ya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano i Washington DC muzindukanye na Jwe Diane ni nahazwe ngiye kubashikiriza makuru twafitiye muri kano gatondo. Turahera kuyagezwa hirya nino ku isi mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Diane. Ikigo kigenzura maratiro hano muri Leta Zunze za Amerika cyatangaje cyo ku munsi wa mbere ko kizokugara ibibanza by'iratiro ku murwa mukuru wa Amerika Washington DC ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa mbere gushika ku gihe cirahira rya perezida Joe Biden. Bavuga ko hari ibimenyetso ko ashobora kuzoba imigumuko n'ubugizi bwa nabi muri Washington nk'ibyabaye ku itariki ya 6 y'uku kwezi kwa mbere aho abayoboke ba perezida Donald Trump bavogera inama nshingamateka ku munsi wa 3. Icyo kigo cyanditse kivuga ko n'amabarabara azokugarwa. Iri tangazo rijaheze iminsi hagaragaye amakenga n'ibibazo by'umutekano mu micungararo ya Washington DC. Tukivuga kuri Amerika, inama nshingamateka ya Leta Zunze za Amerika yarateye intambuko ejo ku munsi wa mbere yo gushyiraho ikirego kigamije gukura perezida Donald Trump ku butegetsi. Bamwagiriza guhamagarira abanywanyi biwe mu migumuko yabaye mu ndwi iheze ku nyubakwa y'inama nshingamateka kugira baburizemo ibikorwa byo kwemeza intsinzi ya Joe Biden yariko birakorwa. Naho ikiringo cy'imyaka 4 ciwe kizorangira ku itariki ya 20 y'uku kwezi kwa mbere, iki kirego kivuga ko perezida Trump azoguma ari intambamyi y'umutekano w'igihugu, demokarasi hamwe n'ibwirizwa shingiro mu gihe yo kwemererwa kuguma ku butegetsi. Inama nshingamateka igwiriyemo abademokrate ishobora gutora mu munsi umwe cyangwa iminsi ibiri iri imbere kuri iryo tegeko ryo gukura perezida Trump ku butegetsi. Ariko ntibiragaragara nimba abategetsi mu nama nshingamateka bashobora kuzoca barungikira icyo kirego sena kugira ice urubanza nimba yo kwegeka ko icyaha perezida Trump no kumukuza ku butegetsi mu gihe hasigaye iminsi idashika 10 ngo manda yiwe irangire. Abategetsi ba Afghanistan bavuga ko bariko baratohoza ku gitero cy'indege leta yakoze mu ndwi iheze cyahitanye abasivile bashika kuri 18 barimwo abagore n'abana mu bumanuka ubushyira uburengero bw'intara ya Nimruz. Abategetsi bajejwe umutekano bavuze ko cishe abarwanyi b'abatalibani 14 ariko abanyagihugu baho byabereye hamwe n'abategetsi b'iyo ntara bavuze ko imwe muri rokete zatewe yaguye ku nzu yica abanyagihugu 18 bo mu muryango umwe bari muri yo. Ku munsi wa mbere perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani yavuze ko yategetse abategetsi ba gisirikare hamwe n'abajeje umutekano gutanguza amatohoza no gusangiza ibiro byiwe ibizo yavamwo. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryarashimye iyo ngingo ya perezida Ghani yo gutohoza ku byabaye ariko rivuga ko rikeneye ko ababikoze babihanirwa. Umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo avuga ko ategekanya kwita abarobeli b'abahuti bashyigikiwe na Irani barwanya leta ya Yemene umuhari w'iterabwoba. Ariko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU imaze indwi zitari nke rigabisha ko ingingo nk'iyo ishobora kuzobangamira ibikorwa byo gufasha abanyagihugu ba Yemeni. ONU ishikiriza amakenga kandi ko iki gikorwa cya Amerika kizobangamira utwigoro two kuganira ku kuvugurura ibiganiro bya politike bigamije gushyira hamwe impande zirwana muri Yemeni. Ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryavuze ejo ku munsi wa mbere ko ryiteze gukorana vuba na perezida yatowe Joe Biden ku kuvugurura amasezerano ya nikeleye na Irani. Riramirira kure kandi ibyagirije bya Irani ko ryashyigikiye ibihano Amerika yafatiye icyo gihugu. Joseph Borrell ajejwe igisata cy'imigenderanire muri uwo muryango yavuze ko yakiranye akanyamuneza ibyashyikirijwe na perezida yatowe Joe Biden cyo gusubiza Amerika muri ayo masezerano. Biden azoshikira amabanga ku itariki ya 20 y'uku kwezi kwa mbere yavuze ko azoca yihutira gusubiza Amerika mu masezerano na Irani.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza yose ni utse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nchuti wa kunzi wa chulonge ndabashimire kumandanya kumvijuri ya Amerika risamira na Washington DC mukirundi no mukinyarwanda mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi ya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inchuti ya bose incamake ya makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari ubu naho u Burundi karaye ufashe izindi ngingo zo kurwanya ikiza cha corona muri zo harimo guhagarika ibiteramo bibera mu mazu y'ubunwero n'ubutambiro ariyo boîte de nuit.
Ubu tubona neza ko abo bandoje tumaze kubashira ko iminwe kandi rero yuko bose hamwe bashobora kuba begereza hafi jana bandojwe nabo twarondeye bashika 5,300.
Uyu ni muganga Tade Ndikumana umushikiranganje w'amagara y'abantu mu Burundi naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari impari zikomeje kugigwa zo kweguza Perezida Donald Trump imbere y'uko ikiringo ciwe kihera ku igenekerezo rya 2020 ku kwezi kwa mbere. Aya makuru yose duce ku masonga arimwo n'ayimyiteguro y'amatora muri Uganda turayarambura mu kanya isase mube hagufi ya maradiyo yanyu. Turahera mu gihugu cy'u Burundi aho kuvejo kuwa mbere amazu y'ubutambiro n'ibiteramo bibera mu tubare bita karaoke vyahagaritswe mu kiringo kitatomowe. Leta y'ico gihugu imenyesha ko bene ivyo bibanza biri mu bituma umugero wa COVID-19 urandagata abanduye baza bageze ku ijana. Ibindi na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Kuva ku itariki ya kane uku kwezi abantu ijana ni bamaze kwandura umugero wa COVID-19 mu Burundi nk'uko ubushikiranganje buri rw'amagara y'abantu bitangaza. Turetse ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ntara zabonetsemo abagwayi kuva ku munsi wa gatandatu windi guheze ni Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko ngozi mu buraruko na Makamba mu manuko nkuko amasoko y'ijwi rya Amerika muri izo ntara yabiribwiye. Mu gisagara cya Bujumbura kuva kuri uyu wa mbere hatangujwe ku nshuro ya kabiri isekeza ry'ukwezi ryatangujwe na Perezida Evariste Ndayishimiye igihe yaje mu mabanga akaba yari yagize isekeza ry'amezi atatu. Ahejeje kuraba uko ibikorwa by'umunsi wa mbere byagenze umushikiranganji w'amagara y'abantu Tade Ndikumana yabwiye abanyamakuru bari bahari ko bariko barihutira kwipimisha arabibona ko ibimenyetso.
Ubu tubona neza ko abo bandoje tumaze kubashira ko iminwe kandi rero yuko bose hamwe bashobora kuba begereza hafi jana bandojwe nabo twarondeye bashika 5,300. Uno munsi turiko turaraba bihutiye kuza abike ko baba baranduye muga turasaba n'ujya muntu wese yibaza yuko afite ikimenyetso cyangwa kiriya yuko arakajya keza muri iyi minsi 30 ko bo kwihutira kujya kwipimisha kugira ngo muntu umwe dushobore kubona neza na neza aho ubwandu bwaba bugeze. Mugabo turahumiza bene kuko yuko tumaze kuraba tukabona yuko ibitigirisi byinshi cyane ko twabyibaza.
Naho muganga Ndikumana yajeje ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bavuga ko ibitigiri bidateye ubwoba mugenzi we w'umutekano ntashaka ko abantu bijajara. Mu itangazo Gervain Ndirakobuca asanzwe atwara komite igwanya COVID-19 mu gihugu yasohoye rigasomwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji aramutswa Pierre Nkurikiye yemeje kuzorenga ku ngingo zafashwe yazofatwa acibwa urubanza rw'ikibiriraho. Pierre Nkurikiye
yamazu y'ubutambiro y'ijoro hamwe na ya miziki ivugirizwa mu bubare birahagaritswe kuva igenekerezo rya 11/0 mwaka w'2020 bishikaho tuzosubira kubabwirira yuko byuguruwe. Iyo ngingo rero ikaba ifashwe kubera kuko yibonekeje yuko muri aba banduye muri no minsi bagwiriranye bamwe muri bo banduye biciye muri ziriya nzu biciye muri biriya bibanza bituma rero uwo mugera urandagata. Ubugira kabiri abafise inzu z'uburiro canke z'ubunywero bose basabwe kubahiriza ingingo zo kugwanya ico kiza ca corona na cane cane bimwe byo gutegerana na bimwe byo gukaraba buri mwanya. Abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro bakaba bategetswe kuraba yuko izi ngingo zibiri zifashwe ziko ziruwahirizwa guhera uno munsi nyene uzobirenga ko bace bamufata hanyuma bamushikirize ubutungano bwo nyene bamushira urubanza gukibirira kuko twaramaze kubabwira yuko runo rugamba atazwe gusina bikirimo uzorenga kuri zino ngingo mbere no kuzindi zose zafashwe kandi maze kumenyeshwa zijanye no kugwanya kino kiza cha corona azashafatwa bwo nyene aheze ahanwe ruhasha kisunzwe amategeko.
Ayo mategeko ariko harabagirira impuhwe na cyane cyane abanyagihugu ba ku mipaka Burundi buhana na Tanzania naho imbibazo hasi no mazi zugawe kuva kuri uyu wa mbere.
kenshi burya ababaza n'izingwara sibajya baba hafi ya mukaka usanga abantu hanini bazava mu yandi makungu bagaca ikigoma cyane kobero babonye neza yuko ahanini biva ku muntu yaza vuge akagenda kwa mu mashini turabibona ugasanga bibeho ubwo ashinze cya Bujumbura mugamo kugaruka akaca ikigoma cyangwa cya Yarusha cyangwa Dar es Salaam akaza n'imodoka cyo gihe rero abantu bateza kumva ko dutandukanya abene gihugu bari ku mipaka basanze bibera ingaha mu mutekano n'abandi baza bava mu makungu bakaza n'imiduga mugabo ashobora kujya muri karantene bitandukanye rero n'abajya bene gihugu basanzwe usanga ari kararimira imyumbati hakujya ku metero zibiri ibyo nibaza ko atanga rero bishobora kudutera rero ariko abene gihugu ni uko muri uko kubana neza nabo nyine bazahora bakikingira ufite ikimenyetso wese yaba ari Burundi cyangwa Tanzania akagenda kugira ngo bamusuzume
Mwiki ya bugiru mshiranganji kumoteka no wasubiza na batu wala wanunibinu Wabuga kwa la mananiza kubasawa gushira mumanya yo wapakinge enzi
Niyo zobaezi goi na magara ya abo letri kula gomba kukingi Ahatuko kuibuta yuko haribi hugu unu mwusi vijama ze kuyu garanti Aba anubapa kubezi nzara kubwa ya wakubwa da shura guso Sindiri lo yuko ababuga kuzigo yuku likidwa yuko wala shaka kutukoshika hii Kwa nivijo wakora vijo sujongo yu barabara Bila shura kuhaga rara Haribi hugu vijahagata Haribi hugu murabizi neza kubijo vijo kuyora twamaze gusera
dushingiye ku makuru atangwa na leta mu Burundi kugeza ubu abantu babiri nibo bamaze guhitanwa n'ikiza cya COVID 19 kubarenga 980 banduye virusi ya corona igihugu cyo mu seruko bwa Afrika kugeza ubu kimaze gupima abantu barenga 214 president Ndayishimiye yita COVID 19 umwanzi w'igihugu kuva kija mu mabanga yari yagabishije mu mpera z'umwaka ko abantu bakwiragiza corona n'abakozi ba leta bafata minenerwe bijanye no kuyirinda bazohanwa co kimwe n'ubuzana ibirwanisha mu Burundi eroje uri kaneza ijuja Amerika.
Tubibuka gutwerekereza mu Rwanda habakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu kuri moto binubira igiciro cy'ubwishingizi bavuga ko cyongereye ku nshuro zigera kuri zibiri mu gihe gitonya cyane societe y'ubwishingizi assurance muri migi y'Ifaransa yitwa Radiant yo ivuga ko yahisemo kuduza ibyo biciro inyuma yo kubona ko iri kwirahomba bitewe n'ubwinshi bw'isanganya z'abatwara za moto inkuru irambuye na Eric Bagirubusa ari Kigali mu Rwanda
Ukurikije uko abashinzwe sosiyete y'ubwishingizi bw'ibinyabiziga babisobanura muri Radiant umwanzuro wo kuzamura igiciro cy'ubwishingizi kubatwara abagenzi kuri moto bawushingiye ku mubare w'impanuka zikomoka kuri moto nk'uko bisobanurwa na Madame Solange Mutetere ushinzwe ubwishingizi bw'ibinyabiziga muri sosiyete y'ubwishingizi ya Radiant
ariko iyo turebye impanuka ziterwa na moto dusanga byo bikabije buri munota haba hari umuntu ugushijwe na moto abakomerekejwe na moto cyangwa se yishwe na moto kandi ntabwo ari ibyo gusa uko moto iguye akenshi muzasanga ibigonganye n'iyindi niyo mpamvu rero aka kanya tureba uwo mwihariko w'impanuka zikomoka kuri moto
aganira n'ijwi rya Amerika bwana Daniel Ngarambu kuri ihuriro ry'abatwara abagenzi kuri moto mu Rwanda yasobanuye ko sosiyete ya Radiant yazamuye igiciro itateguje abamotari ari nawo havuka kwinuba kw'abahagarariye aravuga ko iyi sosiyete y'ubwishingizi yazamuye igiciro ubugira kabiri mu mwaka umwe
bapandishije mu mwaka kabiri wa mbere warabanjije biva 1982 ariko ubu bakurikije umutigi maze hari n'ubifata 130 cyangwa 140 bakurikije igihe yasohoke
uganiriye n'abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto basobanura ko ibiciro by'ubwishingizi ku binyabiziga byabo bihanitse byongeye mu bihe isi yose yirinda icyorezo COVID-19 ari nako imikorere irushaho kuba mibi
sinzi nimba leta yo hari ikintu yadufasha kugira ngo byibuze ireho ukuntu yenda trace ihamye ku biciro yari iriho tutegereze ko icyorezo kigabanuka wenda abayuriza umuntu akorera amafaranga kugira ngo n'amafaranga yo gukorera trace no kugira ngo ubone yo kurya ubumwe bibiri birakaza
mu rugo urabona n'igihe cyo gukora barakigabanyije none ugasanga ni saa mbiri dutahira kandi noneho ntabwo uturere ntitugenderana kandi abantu twatwaraga nkadutukorera Nyabugogo hano mu mujyi abaturutse mu ntara tukabatwara tukabona amafaranga none ntacyo turi gukora hamwe abanyamakuru mutuvuganira
ntabwo kuzamura silence n'igihe turimo ntabwo biri gukunda pe wenda nibagerageze igihe turimo kigabanuke n'ikimara kugabanuka bazamune kuzamura silence nta kintu tugikora nka mbere ntabwo tugikora amafaranga nka mbere ubu ngo nimba mukuntu kuva mu gitondo umuntu amaze gukora amafaranga atageze mu 300 ziba bifasha zirageza akeneye kurya ubusa azagura silence y'ijana na 100 azayakura he nibareke covid banze gabanuke babone kuzamura icyo nako turi gukora wewe nabo ndo kubona amafaranga ya silence nabo umuntu yayabona
Bwana Ngarambo uhagarariye abamotari yizeje ijwi rya Amerika ko bagiye kuvugana n'abashinzwe amasosiyete y'ubwishingizi mu mugambi wo kureba uburyo iki kibazo bakibonera umuti. Akavuga ko iki kiguzi kije kiyongera ku yandi mafaranga babazwa ku buryo byatera igihombo.
Turagumya tuvugane n'inzego zibishinzwe wenda tujye inama turebe nimba uko bishobora gukorwa. Cyangwa se uburyo babisobanuramo abamotari bakabyumva. Iyo bitabaye ko nyine urumva bambagura bumva ko bari guhendwa, ariko noneho ngiye ngaruke ku mikorere y'umumotari n'amafaranga bazwa. Ayo mafaranga yakurikijwe n'andi abagenda bazwa akahita yiyongera hayo, biramugora muri kuri. Hari ubwo ufite moto ya kredi akeneye kwinamutunga, akeneye kubona n'indi misoro yinda bazwa. Ubwo ibyo byose iyo bihuriranye no mu mwaka bituma akora akavunika cyane cyangwa se ugasanga byamuteza n'igihombo.
Ku kivugwa na sosiyete y'ubwishingizi ya Radiant ko abatwara abagenzi kuri moto ari bo baca agahigo mu guteza impanuka nyinshi, abamotari bo bakavuga ko byasaba kubikorera ubushakashatsi kuko bemeza ko badakora impanuka hagati yabo bwabo ahubwo ko bakunze kugongana n'ibindi binyabiziga.
Icyo twagakoze ubushakashatsi, moto zigongana na moto kuri moto cyangwa zigongwa n'amamodoka. Natwe ukuntu tugenda mu muhanda ikoze ubushakashatsi, imibare iza kenshi ni imodoka burya zigongana na moto. Moto zigongana ubwazo nizo nkeye. Kwebuke tureba bakazamasiransi ariko nabo bagashyira mu gaciro, harimo gukabya kurenze rumba niba ufata moto asiransi ukayizamura mu mwaka umwe inshuro ebyiri.
Kugeza ubu Radiant niyo yonyine rukumbi yishingira abatwara abagenzi kuri moto hose mu Rwanda. Banyiri ubwite bumvikanisha ko izindi sosiyete z'ubwishingizi zibashyiraho amananiza zikazamura ibiciro zanga guhomba nk'uko Bwana Ngarambe yabisobanuriye Ijwi rya Amerika.
Andi masiransi ahubwo yanze abamotari azamura ibiciro. Andi masiransi yanga kujya kwihuza na sisiteme ya RURA. RURA rero Radiant niyo yadutangarije ko zujuje ibisabwa.
Imibare itangwa na sosiyete y'ubwishingizi ya Radiant igaragaza ko mu mwaka ushize 2020 abamotari bishyuye sosiyete amafaranga asaga miliyari ebyiri na miliyoni 400, ariko iza kwishyura asaga miliyoni 4 na miliyoni 764 z'amafaranga ku bakomerekeye cyangwa baguye mu mpanuka, ikabarura igihombo cya miliyari ziri hejuru y'ebyiri z'amafaranga, ari nayo ntandaro yo kuzamura igiciro cy'ubwishingizi bwa moto. Sosiyete ya Radiant isobanura ko kugeza ubu amafaranga yakira kuri moto imwe ari 1,200 angana na 279 ku munsi y'ubwishingizi hatabariwemo akatwa ajya mu misoro. Icyakora bahagarariye abamotari bagakomeza kuzamura impungenge ko igihe iki giciro cy'ubwishingizi cyakomeza gutumbagira byazaba intandaro yo kujya babona abamotari bishora mu mihanda nta bwishingizi. Sosiyete ya Radiant ariko igakomeza kurema agatima bazajya bitwara neza ko niba badakora impanuka bashobora kuzajya habaho ubwumvikane bakagabanyirizwa ku giciro bishyura. Bwana Marcel Rugenera ni ukuriye iyi sosiyete.
Yaba umumotari yaba n'undi ufite imodoka aho bizaba bigaragara wa mugari ko akigeze ateza impanuka nimwe, uwo ngo yagombye kugabanyisha. Noneho wa wundi nawe aziteje wa mugari akongezwa, naho ubundi se ko turimo kuvuga ko ushobora guteza impanuka imwe igatuma yishyurwa inshuro 50% inshuro 100% inshuro 200% amafaranga watanze mu bwishingizi. Icyo nicyo kibazo kiba.
Kugeza ubu mu Rwanda hose harabarurwa abamotari bari mu 50,000 nk'uko imibare iheruka mu 2020 itangwa n'ihuriro ryabi bigaragaza. Ehagira ubusabe bw'Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Ishyirahamwe ryashinzwe n'impunzi ziba muri Uganda ziharanira amahoro hamwe n'uburenganzira bwa kiremwamuntu riraburira impunzi zose zahungiye muri ico gihugu kutivanga muri politike yacu na cane cane muri ibi bihe vy'amatora. Inkuru irambuye na Ignatius Rahizi ari Kampala, Uganda.
Ubu igihugu cyose cyugarijwe n'umwuka wa politiki utari mwiza, cyane cyane bitewe n'uko ukwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu kwaranzwe n'imvururu nyinshi, bamwe bakazitakarizamo ubuzima. Hari bamwe bakeka ko hashobora kwaduka imvururu mu gihe akanama gashinzwe amatora gatangaje uwatsinze amatora. Ibi byatumye abashinzwe umutekano mu gihugu biyama bashobora kuba bafite ibitekerezo byo guteza imvururu kubireka. Kandi ibi byatumye n'abasirikare benshi batangiye gushyirwa ku mihanda mu mijyi itandukanye kugira ngo bazashobore guhagarika izo mvururu ziramutse zadutse nyuma y'amatora. Na ni muri urwo rwego ishyirahamwe ry'impunzi riharanira uburenganzira n'amahoro birimo gutambutsa ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane izihuza impunzi, rizikangurira kwirinda kwivanga muri politiki y'iki gihugu kizicumbikiye.
Naleta mesaje kwa wandugu wangu wote wenye wananisikia wakimbizi, na wakumbusha kama mkimbizi aruhusiwe kuchagua ama kukua ndani kuinvolve mbitu yenye inahusu politics ya nchi ya watu, na mkimbizi hana uwezo hata moja ya kufanya hivyo.
Aha niho nashingiye mbaza umukuru w'igishyira hamwe bwana Mugisho Jackson impamvu bibwira ko impunzi zishobora kwivanga amatora y'iki gihugu kandi amategeko azigenga atabyemera.
Many refugees are ignorant of the law. We always do our best to make sure that we inform them.
Ati impunzi nyinshi ntabwo zizi amategeko azigenga muri iki gihugu. Kishira hamwe tugerageza kuzikangurira kubijyanye n'aya mategeko birimo ko impunzi zitemerewe kwivanga muri politiki y'iki gihugu kizicumbikiye. Hari igihe impunzi zishukwa kugira ngo zije kwiyandikisha kugira ngo zizature abanyapolitiki b'iki gihugu. Kandi impunzi nyinshi zagiye zitugana zitubwira ko ziterwa ubwoba n'abaturanyi bazo b'abanyagihugu bazishinja ko arizo zitora abategetsi b'iki gihugu kidashaka kandi badashaka kuva ku butegetsi.
Come to us complaining that our neighbors are telling us we are the reason why certain candidates are still in power.
Kuri bwana Mugisho hari impunzi zimwe na zimwe zagiye zisanganwa indangamuntu z'abanyagihugu zikazamburwa bityo ko haba hakirimo n'izindi zikizifite.
This happened to different refugees who used to study, especially
ibi byagiye biba ku mpunzi zari ziri mu mashuri cyane cyane kubera ko abanyeshuri b'abanyagihugu bigana bandikwaga gufata indangamuntu z'igihugu nuko n'impunzi nazo zikiyandikisha. Hari zimwe muri izo mpunzi twashoboye kumenya nuko turazihamagara tuzisaba kugaruza izo ndangamuntu z'igihugu cya Uganda nuko natwe tuzisubiza leta.
It was also out of ignorance that they did it.
Ubusanzwe umunyagihugu ufite indangamuntu wese yemererwa gutora. Navuganye na zimwe mu mpunzi uko zakiriye ubu butumwa buzibuza kwivanga muri politiki y'iki gihugu kizicumbikiye nuko zivuga ko zari zisanzwe zizi ko amategeko atabyemera.
Yari cyane ariko kandi bibaye ikibiye matora yazi ko kenshi abantu bashukisha amashiringi basanga umuntu aracenye agatanga na mbyari kene byafise akibagira ingaruka ibyo hanyuma yiyubiye ikaba no kuyagenza biwe ibyo akabirengaka kandi abiye.
Nyamara ariko zinavuga ko zifite ubwoba dore ko abanyagihugu bamwe baturanye nazo bazibwira ko hashobora kwaduka imvururu amatora arangiye.
Bo akishanga bafise bavuga ko mosezo ni atwaye igihe kirekire. None rero bakavuga ati uko biba kose ejo ntiyatsinda bagitangaza ko ariwe yatsinze ari guhita batangira intambara. Ubu narwo dufite umutima uhagaze kubera ayo majambo agenda avuga n'abataka bifuza hanze rimwe n'abaturage bishobora kutuyigisha kudushyira mu kaga kabisa. Ikibazo cy'uko hashobora kuba umutekano muke cyose ni lazima umutekano ugiye kuba muke ejo.
Nahamagaye umuvugizi w'akanama gashinzwe amatora mu gihugu bwana Paul Bukenya kumubaza ibijyanye n'iki kibazo ariko yansubije mu butumwa bwanditse ambwira ko ari nta munyagihugu n'umwe bafite ku rutonde rw'abazatora bityo akaba ari nta kuntu impunzi zatora kuko zitari abanyagihugu. Nyamara hari ibinyamakuru byakunze kwandika ko hari abanyamahanga biyandikishije nk'abanyagihugu nyuma yo gutanga ruswa kugira ngo babonereho uburyo bafata indangamuntu z'iki gihugu. Kandi hari n'abakozi bo mu kigo cya leta gishinzwe gukora indangamuntu bigize gufatwa bazizwa guha abanyamahanga indangamuntu za Uganda. Itegeko rigenga impunzi mu gihugu ryavuguruwemo 2006 ribuza impunzi kwivanga mu bikorwa bya politiki y'igihugu. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umukuru w'inama nshingamateka muri Kongere ya Amerika, Nancy Pelosi, yasabye Vice-President w'igihugu Mike Pence kwishimikiza ingingo yo mu ibwirizwa nshingiro rya Amerika igira 25 akeguza Donald Trump. Umukenyezi Pelosi avuga ko Pence atabikoze azoca asaba abashingamateka bakabyikorera ubwabo. Mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije, Professeur Lionel Remesha aracahirya no hino izo ngingo zose.
turarindiriye kuraba ko iryo tegeko yoshobora kurishira ngiro. Ni itegeko ryerekana neza ukungene inzego z'umukuru w'igihugu canke cegera c'umukuru w'igihugu gishobora kubisikanya mu gihe umukuru w'igihugu canke umukuru w'igihugu cegera c'umukuru w'igihugu atabafise ubushobozi bwo kuyobora igihugu. Urumva rero ubu hariho abibaza ko icegera c'umukuru w'igihugu araziye ku byabaye ku ngorane zabaye kuri Capitol, ko bibaza yuko yoshobora gukoresha iryo tegeko kugira bashobore guhindura ubutegetsi
mu gihe atavyemeye. Ariko umupasitori Pelosi yatangaje ko ashobora gutanguza ingingo zo kwihweza gukura ku butegetsi ku ngufu Perezida Trump. Icyo gikorwa gishobora kumara igihe kirekire, gishobora kurangira nyuma y'iminsi mikeyi Perezida Trump yasigaje ku butegetsi. Iyo ngingo uyibona gute?
Ego izo ngingo zombi zaba ingingo ya 25th Amendment canke ingingo ya impeachment, izo ngingo zose zirafata akanya kuko tuvuge dufashe nko ku ngingo ya impeachment, abashingamateka nibo bonyene barekuriwe gutangaza itegeko rishobora gukura caba umukuru w'igihugu canke cegera c'umukuru w'igihugu canke abashyizweho na leta. Muri ayo mategeko nibo basaba ububasha bwo kuzana ivyagirizo bakabishikiriza abakenguza amateka, hanyuma abakenguza amateka nibo baca baca urubanza, bagaca urubanza hanyuma uwubagiriza nawe nafise ububasha bwo gutanga insiguro ku byabaye. Hanyuma iyo ivyagirizo bibaye uyu muntu yagirijwe rero, hanyuma hariho itegeko risaba ko umuntu yokurwa canke atosura kurangura amabanga muri leta.
Muri iki gihe hariho abashiga amateka bashigikiye iyo ngingo n'abatayishigikiye, hari n'abavuga ko iyo ngingo yo gutangwa kwihweza ingingo zo kumukura ku butegetsi ishobora gutuma abanyamerika bacanamwo aho mwebwe muhavuga kuri.
Ego urumva ibi n'ibihe bitoroshe, ibihe bitoroshe kuko ni vya mbere haba ingorane nk'izo, ni vya mbere haba abagenda gutera ku nzego zikomakomeye z'igihugu nka Capitol. Urumva muri ico gihe nico gituma bose ego barabitera ivyatsi ivyabaye, ariko bakongera bakaraba ukungene bashobora gukoresha amategeko, ariko ntibashobore no gutuma hatagira ingorane gusumbya.
Mu gihe izo ngingo zose zoshirwa mu ngiro, Kongere ya Amerika igafata ingingo yo gukura perezida ku butegetsi, canke mu gihe nka vice perezida Pence yoba yemeye kurongora igihugu muri ico kiringo c'iminsi mike isigaye, izogira ingaruka nki kuri perezida Donald Trump?
Ivyo vyova ku vyo abakenguza amateka boshikiriza, kuko iyo bamaze guca urubanza rwa impeachment cyangwa se mara rwa 25th Amendment, abakenguza amateka nibo bafite ububasha bwo guca batora ibihano bashobora gushikiriza, ari nk'uko ukura umutegetsi canke bakongera bakanashiramo yuko hatosubira kurambura amabanga y'igihugu.
Lionel Remesha, murakoze cyane ngo se ku kanya mwa radio y'ishu ya Amerika.
Murakoze namwe Frederic.
Bakunzi ba radio y'ishu ya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kwa dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwarimu duteza amatwi, aha niho duce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano gatondo. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri mikoro. Ari kumwe na Joe Diane Ninahazwe. Amajwi ibiganiro byari bihagarikiwe na Etienne Karekezi, yegeranijwe na Facile Gebehu. Twese ku izina ry'abagenzi bacu tubikebanuye, tubifuriza kubandanya muranigwa mu byo mu byose naho ubutaha.